nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatatu n'igenekezo rya 15 gitugutu mwaka 2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikirana na radio Inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabaha nikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Runani rwamenyesha amakuru mu Burundi BG ruranegura ingingo yafashwe na sentare nkuru ya Ngozi yo kugumiza mu munyoro umenyesha amakuru Sandra Muhoza IBG igasaba ko arekugwa atakirinze gusabwa. Abanyagihugu bo mu makaritsiye amwamwe yo mu gisagara ca Ngozi barahagaritswe umutima n'ubukene bw'amazi meza muri kino gihe bikora ku mazi yo mu myonga nayo nyene akaba bitaborohera kuyaronka kuko bisaba uburyo bwinshi. Ishamwe parisemi barababazwa nabo no kubona amafaranga y'imfashanyo atangwa ku gihugu cy'u Burundi hari ayasubira inyuma atanakoreshejwe neza kubera itunganywa n'abigimigambi ya leta. Umwihwezo ubaye inyuma yaho umushikiranganji wa ca leta amenyesheje ko imigambi ya leta iriko irafashwa ku rugero ruto cane. Amakuru twabateguriye saya gusa kwa ruguca ku mayange mu kanya nito nito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutanda bahanikaze murano makuru twabateguriye tuhera mu gisata cyo kumenyesha makuru. Urunani rw'abamenyesha makuru IBG ruriyamiriza ingingo yarayifashwe na sentare nkuru y'Ingozi yo kugumiza mu munyororo umenyesha makuru Sandra Muhoza. Ubwo runani rukabona ko umenyesha makuru abandanya ahohoterwa atakindi ariko arazira atari umwuga wiwe wo kumenyesha makuru. Ishyirahamwe IBG rigasaba ko yorekugwa vuba na bwango atakirinze gusabwa. Tutega amatwi Alexandre Niyunge ko arongoye urunani IBG.
Mu runani rw'abamenyesha makuru turababazwa kandi turatangazwa n'ingingo yarayifashwe na sentare y'Ingozi yo kugumiza mu munyororo umumenyesha makuru Sandra Muhoza. Ikaba bitangaje kubona ingene abandanya atotezwa atakindi ariko arazira kandi bizwi neza ko ari umumenyesha makuru. Tukaba dutangazwa cyane rwose kubona ingene umumenyesha makuru akurikiranwa n'ibintu yanditse n'ibintu yavugiye mu mugwi wa WhatsApp urimwo abantu basanzwe basangiye umwuga. Ibyo bikaba bitangaje byerekana koko intwaro zitwaza agahotoro aho umuntu abujijwe gushikiriza icyo yiyumvira kanatsinda kwandika cyangwa kuvuga umuntu icyo yiyumvira kuri iki cyangwa kiriya n'uburenganzira busanzwe butangwa n'ibyirizwa shingiro eka mbere n'ayandi mategeko yose n'ayandi mategeko cyangwa n'ayandi masezerano u Burundi bwashyize ku mukono. Kugumiza mu munyororo w'umumenyeshamakuru cyane tuzi nyine byagiye birakurikirana umumenyeshamakuru atangura gufungura ibijumbura urubanza rwacibwa mu nyuma wungurujwe ngo nta burenganzira dufise ubu naho umuntu akabandanya avungiye mu munyororo cyane cyane n'amagara yiwe akifashe neza. Ibyo ni ibintu byerekana neza ko ari agatotezo no gutoteza umumenyeshamakuru nta kindi kiboneka. Turasubiye gutera kamu abategetsi b'u Burundi ko bokwikubita agashi bakarekura umumenyeshamakuru akarekurwa akidegenje.
Haribonekeza ubukene bw'amazi bumaze hafi ya mezi atatu mu makaritsiye amwamwe yo mu gisagara ca Ngozi. Abanyagihugu bakavuga ko mu kuronka amazi bagenda urugendo rurerure bakabona ko hamwe atagikozwe mu maguru masha bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike. Basaba ababijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo baronswe amazi meza. Pacific Nkeshimana.
Abanyagihugu mu gisagara ca Ngozi na cyane cyane abo mu makaritsiye ya Kigobe mu Remera na Gisagara bavuga ko bahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi bumaze hafi amezi atatu buharangwa. Bavuga ko bagenda urugendo runini kugira ngo baronke amazi yo mu mwonga bariko barakoresha muri kino gihe nayo ngo bita mabi bayaronka batanze amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bine ku bidu ya maritiro 20 kugira ngo bashikire.
Tugeze ahantu wifuza n'ahantu yagorera ukayabura nko mu makaritsiye ya Kigobe mu Remera na Gisagara hoho na kamara amazi ni ukuvuga bisabwa urugendo rw'isaha kugira ngo ishobora kuyaronka naho nyene ubugiye kuyavoma mu mwonga nokuvuga cyo kuyavoma mu mwonga rero uyiduraniye ibidafiye gura hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bine kuyibaza amafaranga kuyagura ibido imwe ugasanga ufite umuryango w'abantu nk'umunani indwi koga honye ntirashobora koga munsi y'ibido zitatu kandi n'ikibazo kimaze iminsi myinshi amezi arenga atatu.
Abo banyagihugu bakamenyesha ko bamwe atacuho kugwa mu maguru masha indwara ziva ku isuku rike zimaze iminsi zibonekeza mu duce dutandukanye tw'igihugu zishobora kubashwaramwo, bagasaba ishyirahamwe ry'idezo gukora ibishoboka byose bagasubira kuronswa amazi ku neza y'amagara y'abanyagihugu.
Twagire dusabe abijejwe na cyane cyane ry'idezo yikubita gashi kuko bisanzwe ko ugura nk'irido zirenga zitanu cyangwa zishya zitanu ku bihumbi bitatu bitatu n'ingorane amafaranga cyane menshi nta kuntu twayaronka na bwa buzima turimwo rasiyo inzu busafite ubwoba ko dushobora hashobora kwaduka indwara ziturutse ku isuku rike kandi tuzohona.
Mu ruganda rwo kumenyesha amakuru kwa radiyo Inzamba Gateka Kawe twagerageje kurondera abo mu ntwaro co kimwe no mu ishyirahamwe ry'idezo muri komine ya Ngozi kugira ngo batubwire icyo bakirukira kugwa ariko twabakenye.
Patrick Nkejimana arakenuye tumira amatetre tubandaye n'amakuru twabateguye.
Inzamba
Radio Inzamba Gateka Kawe amakuru twabateguye arabandanya. Ishamwe Parisem irababajwe no kubona amafaranga y'imfashanyo atangwa ku Burundi adakoreshwa kubera itunganywa ribijya imigambi ya leta. Faustin Ndikumana arongoye Ishamwe Parisem avuga ko mu mafaranga atangwa nk'imfashanyo ku migambi y'iterambere menshi asubira inyuma bene gutanga izo mfashanyo bagaca bahitamo gutanga ayasigaye mu bihugu byitunganije neza, hari nacyo gituma igihugu kidatera imbere. Kuri kira Faustin Ndikumana akaba yivuze inyuma ya umushikiranganji w'ihega ca leta amenyesheje ko ishyirwa mu ngiro ry'imigambi ya leta ifashwa n'abasanzwe bayifasha ifashwa ku rugero ruto cyane.
Ibyo by'uko amafaranga atangwa ku gihugu cy'u Burundi ntakoreshwe si byo uva ntiyaza se seripitikira muri buka tuja i Geneve kunda amafaranga yo gushyira mu ngiro umugambi wa CSRP akabiye urwanya ubukene ayo mafaranga yari yemewe nta mirongo ibiri ku ijana ashoboye kuboneka. Iyo habaye ikintu bita finansima ya Fed ameratangwa n'umwe bwa Buraya ibindi bihugu wasanga bigeze ku mugambi wa gatandatu w'indwi twe ugasanga turacyari nko ku wa kabiri amakuja cyewe hari icyitwa fo mondiali cyatanga amahera yo kurwanya malariya na sida kwa kundi nyine n'amahera barigeze kuba kuyakura muri leta y'undi bayajyana ahandi ngo bace muri pinida cyewe kutizera ingene abantu batunganya imiryango bade ni kwa kundi ayo mabarara usanga ariko bagaciro ibanga umundero niyo n'ibindi bindi amafaranga bangana gutyo miliyaridi n'ibiki akanangirana ako n'akageso kamaze kujaho kamaze imyaka n'umushikiranganji wa mbere yahora inzira ko buca yarabivuze ubona acyagiye atacabihinduye aho rero ayo maproje niyo yazana yama niyo bakayema barabara ayo mabaraje izo zagiye murembwe zimaze imyaka hafi mirongo bikumanza ko kubera guce ibijanye n'uburimyi n'ubworozi hose niho biri amagara y'abantu usanga amaproje gufasha muri tutibage amafaranga y'agaciro ayo maproje aheza akazanira igihugu mu zinimire tu ya Kenya. Ingaruka ni ibiturimo amabarabara amatara amazi amabarabara kuma bumbura akagira gutandukagorana kuyasubiramo igihugu kiko kirasubirira mu bintu byose ma infrastructure bitiri uko batekare nsizere ku bushobozi bwo gutunga aya mafaranga niko n'amafaranga bayaguhaye baca bayaguha isorosoro banza usigure ugasanga hari n'inyingo zenda kuva i Washington ubwira amafaranga asohoke.
Faustin Ndikumana avuga kandi ko ingorane ari giturire kiraye n'akamwana wa mwama hamwe no guhakazi abarongoye ibisata bitandukanye mu iterambere badashoboye ari kubera gusa bari mu migambwe cyangwa baravye ubwoko bwabo.
Ingorane ikibitera ni igi giturire n'abantu bamaze gukwisa bita clientelisme muri nomination cyo gutwara amapuje ugasanga n'abantu bashize ngo nabarabaparenye ngo nabakome mu mugambe ngo nabagene ngo ni kimwe amafaranga nje nagusaba icyo kibanza ngurumva ngo rutuzuzurami buzuzurami bi usanga uwo bahashize bamuraba bose ngo zana ntibashire umuntu agishoboye kira noneho nibanye nkuru y'isi yose ariko zigice bita isuzuma bita CTIA iraba ubushobozi bw'inzego za leta mu gutunganya amahera uburyo rwose amanota ari hasi cyane uravye ibindi bihugu ugasanga aho disikuru mwifasha aho ntituzikeneye mugabo agenda no muri bije y'igihugu ugasanga bakubisemo ngo miliyari 100 n'amajana ngahe ngo tuzize mu mfashanyo mungu kava kufasha njongo nazo dukeni zivanere mungu muri ya bizi utazukeni tumeni kudusha inishu nuko kwemera yuko ibi byimfazi bankuru zose turacabi keneye kubirondire yinjira ifashe igihugu izo miliyari dibagutereka imbere n'uzikoreshe ukabura karabi gitorora amazi byo turi mu bu amatara za internet tubi ikigira tabuni je tu yafize yerere zirita uri abantu babishoboye ubaragezaho bashaka gukoresha ibibazo ahari shobaje tuzuze kuja gutwara kuja banga ndo bagira konkuru guhayanwa umuntu abishoboye na CV bishobora kuza n'umunyamahanga kaza kabikora
nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu n'umwanya wo kwikana ikiganiro ku isoko mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tugaruka ku ntambara u Burundi bwinjiyemo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo abasirikare bamwe barafashwe abandi barapfuye hari n'abapfunzwe kuko banse kuca kwiroha kuri songoye atanyunga iyo ntambara ifitiye igihugu abahinga mu bya gisirikare bemeza ko iyo ntambara u Burundi bwahombeyemo kiretse akagwi gato k'abantu bahakuye inyungu zabo bwite ariko atari ku rwego rw'igihugu ibiganiro ku isoko twagiteguriwe na Desire Hatunga Imana
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio Inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance
mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2021 ni intambara yongera kwaduka mu buraruko bwa Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agati y'abagwanyi ba M23 n'igisirikare cya Kongo iyo ntambara igitangura ntawarazi ko izomara kabiri ariko geze uno munsi iracari cyari gacika ni intambara buke buke yagiye irinjiramwo impande nyinshi gushika naho igihugu cy'u Burundi cyemeza kumugaragara ko cyagiye gufasha umubanyi mu kugwanya M23 iyo ntambara kugeza uno munsi abarundi ntibayivuga ko rumwe ariko ntisiba guhekura abana b'u Burundi ikiganiro ku isoko cy'uno munsi mubishikirizwa na jewe Desire Hatunga Imana igisirikare cy'u Burundi kimaze kurungika abasirikare barenga 15,000 kugwanya umuhari M23 ugizwe n'abakongomani bavuga ko bakumiriwe mu gihugu cyabo abasirikare bagiye barongerezwa kubera benshi bahasize ubuzima abandi bafatwa mpiri n'umuhari wa M23 mu gihe himirije ibiganiro bishobora guhagarika intambara igisirikare cy'u Burundi kirimwo benshi baribaza uko bizogenda uretse ko bazoca bataha ariko niba atacuca gisirikare kizobaza kuvyo cahaburiye idonido na mugenzi wacu Reverie Bazikamwe wa Tere Renaissance
kuva igisirikare cy'u Burundi gitanguye kwifatanya n'igisirikare cya Congo kumwe n'iyindi migwi harimwo n'umugwi w'intera hamwe ibitigiri by'abasirikare bamaze kwasiga ubuzima biharugwa mu 3,000 bamwe muri abo bakaba barafashwe mpiri bamara amezi n'amezi bafiswe n'igisirikare cya M23 naho leta y'u Burundi yahavuye ibihakana kubera kumaramara mu gihe ico gihe bariyo leta itari bwemeze ko irikiragwanya umuhari wa M23 abategetsi b'u Burundi bahavuye bemanga ko bagiranye amasezerano na leta ya Kinshasa yo gufashanya mu bya gisirikare ariko bakabandanya kurungika abasirikare mu misho naho bitabujije ko icyo gitigiri ataco cafashije kugira igisirikare cya Congo n'imigwi yose bakorana bananirwe no kubuza ko M23 ifata ibice bikomakomeye byo mu ntara ya Kivu nk'ifatwa igisagara cya Goma Bukavu n'ibindi bice bikomakomeye ayo masezerano naho leta y'u Burundi undi itayatomoye neza bivugwa ko abo basirikare barungitswe nk'abacangero ku rugero rw'abandi bacangero b'abazungu bahawe akazi ko kuza kugwanya umuhari wa M23 umusirikare umwe yoba ahembegwa amafaranga agera ku idolari 500,000 z'abanyamerika amafaranga yoba gabanganwa na bamwe mu bategetsi ba gisirikare hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe igisirikare cy'u Burundi cyavuye gishigwa mu migwi ibangamiye abanyagihugu ba Congo cyane cyane mu duce tugwiriyemo abanyamurenge n'abo mu bwoko bw'abatutsi ko nabo babica nk'uko bikogwa n'iyindi migwi ifatikanije n'igisirikare cya Congo muri iki gihe hariko havugwa ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda na leta ya Congo ibiganiro bizoshika no guhagarika intambara imaze igihe mu buseruko bwa Congo u Burundi bwarungitse abasirikare icyo benshi bariko baribaza nivyo isere cy'u Burundi hazoba hasigaye ko bataha mbega hari cyo bazoba bafite babaza muri ibyo biganiro ku basirikare basize ubuzima ku by'igisirikare cy'u Burundi cyahombiye canke naho bazota atacu babagije maze imiryango yahaburiye abasirikare bahamugariye bataye nk'abavuye kuragirira inarume kuko bamye bababwira ko bariko bararoha abasirikare b'igihugu mu ntambara itabarava.
Arakoze Reveriano Bazikamwe, ibiganiro biriko birahuza igihugu cha Congo n'umuhari M23 nivyagira ico bishikako abasirikare b'Burundi babwirizwa guca bava muri Congo kuko amasezerano ashitswe ko ariyo acaja mu ngiro bishikirizwa na Tracy Rukindikiza akurikiranira hafi ibijanye na politike yo muri kano karere. Kubwiwe Burundi bwagiye gufasha gusa nta rundi ruhara ukenewe ko mu nzira atari z'intambara.
Ibyo bavuga na byose ntaho biraba Burundi, kuko Burundi ntiburi muri ibyo muri ibyo biganiro. Burundi buteza gukurikiza ibivuzwe muri ibyo biganiro naho ari bwo bugwana. Mugabo umuntu yokwimbira narumvise president Ndayishimiye yavuga yuko bagiye gufasha abasoda ba Congo nabo bagatsindwa mu gihe bariko baratsindwa su Burundi gutsindwa. Mu bisanzwe umuntu agiye gufasha umuntu nuko uvuga uti uyu muntu ari karatsindwa, wewe ugiye umuzanira ikindi kugira ngo atsinde. Urumva abasoda b'Abarundi basanzwe batsindwa nabo abandi barajamwe baratsindwa na abasoda b'Abarundi baratsindwa hamwe nabandi. Urumva rero amasezerano nayo ni yaba agakurikizwa leta y'u Burundi iteza kuyakurikiza nayo ntishobora kubandanya kugwana kandi amasezerano yarasinywe. Mu bisanzwe bazoca bava muri Congo basubira i Burundi. Kicya kijanye rero ni kwimvira ati none abarundi ko bagiyeyo bavuye atacu batahanye. Ibyo ni kibazo rero gituma umuntu abanza kumenya neza igituma bagiye atacu batahana, kuko ntibari mu mubasinya ntibari mu guhagarika imirwano ibyo bita CSRF mu Gifaransa. Bazoba bari ngaho nyene bazotaha bisanzwe.
Kubwa Gracie Rukindikiza ngo birababaje ko abarundi bazotaha baneshejwe kandi batakaje abasirikare benshi ku nyungu z'abategetsi bobo baharonkeye amafaranga. N'ubu nyene tumwumvirize
icyatumye bagenda hari ibintu byinshi mugabo cyane cyane ikintu gikomeye n'amahera. Amahera baronka murazi ko muri Somalia mbere basa nabikuyeyo kuko imiganiro bagiye kugira ngo muri Somalia ntibasa n'ababidindije, hanyuma baravuga bati ni mutahe. Murumva yuko bavuyeyo kuko bazi bariya handi amahera yo muri Somalia aronka abasirikare. Perezida w'igihugu nta menshi aronka ko mugubu muri Congo perezida w'igihugu aronka $5,500 by'amadolari ku musirikare umwe ku kwezi. Na mahera menshi gose niyo baronka abo menshi ni 70 canke 100 ku kwezi abahamwe. Urumva na mahera menshi muri ico gihe aba yararungitse abasirikare b'Abarundi kugwana kugira ngo aronka ayo mahera. Iki nacyo nuko yibaza ko ahura n'abanyarwanda igisoda cyo mu Rwanda kugwanirayo, nkuko umengo haba haragiye kugwana ibintu by'amoko. Mugabo rero hari ikintu benshi batiyumvira cyane cyane abantu b'abasivile. Mu bisanzwe igisirikare kimaze imyaka n'imyaka cyicaye ngaho atangwano kiriko kirajamo n'igisoda gisaza ikakarero nabahaye ka Tanzania no bana karero kandi ka Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo nta mwansi gifise ubu, hanyuma mucamubona bajye bagiye muri Congo nyine bari bameze n'abantu basigara batazi kugwana. Ibihugu byinshi rero bimwe cyane cyane bikorwa n'abantu bagiye mu gisirikare bashobora kuvuga bati igisoda cyacu kicara ngaha kikaba gifite nk'umuntu ushobora kugwana mu myaka iza si byiza. Ndabaha karorero ku Burundi, Burundi bashobora kuvuga tuti bati turi ngaha ariko Rwanda turashobora kugwana kuko nitwumvikana. Mu gihe rero tugwana ubu ubari muri Congo turakeneye ko abasirikare bacu binyimenyereza kugwana. Abasirikare naho baje gupfa bagahwera ibyo ni kibazo cy'imiryango yabo, si kibazo cy'utwara icyo gihugu abyumvira uko. Aravuga ati abazopfa bazopfa mugabe bazugaruka bafite experience.
Nino ngaha duce dusozerera kino kiganiro ku isoko irindi sango ni kwa gatatu w'indwiza.
Cari kiganiro ku isoko.
Desire Hatungimana urakenuye ni kuri ico kiganiro ku isoko duciye dusozera kwa makuru twabateguriye kuri uno wa gatatu. Reka nshimire mwebwe mwese mwarimu yateza biri, nshimire bagenzanze umwe wese kuri uruhara yagize kugira ayo makuru aboneke nk'uko muyumvise. Pomfisi Niyongere nariko ndabashikiza ndabifuriza kuri uruhande rwa mu byanyu n'umubanyu na gahwana.